Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Ange Oriane Itangishaka ngiye kubashikiriza amakuru ikaze mwese. Kuri uyu wa kabiri mu gisagara cya Uvira kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hatanguye umugambi wo gukingira abantu indwara ya kolera.
Igituma cyane cyane ni utuzu twa sugumwe amatoilette. Toilette nka Kiromoni hariho makartie menshi bakoresha amatoilette yitwa mugono.
Uyu ni umwe muri bamwe mu banyagihugu bibuvira. U Rwanda rwashyize habona ikirangaminsi cy'amatoro amatora ategekanijwe mu kwezi kw'indwi k'umwaka uza. Kuri uyu wa kabiri, inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu yategekanije inama yihuta yo kwihweza ukuntu agahengwe kotangura buno nyene mu ntara ya Gaza. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari i Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo rufise umugambi wo kuraba uko Amerika yokomeza guha imfashanyo igihugu ciwe mu ntambara ikigwana n'Uburusiya. Aya rero namwe mu makuru twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi n'ayandi turayabafitiye mu kaherere ikaze neza. Aya makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa kabiri, inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje inama yihutirwa yo kwihweza ukuntu agahengo kotangura buno nyine mu ntara ya Gaza. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Uyu mwanzuro urasa neza n'uw'inteko ya ONU ishinzwe umutekano ku isi yaburijemo kuwa gatanu w'icyumweru gishize kubera veto ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uvuga ko isi ihangayikishijwe cyane n'ibyago byugarije intara ya Gaza n'abasivili ba Palestina. Urasaba impande zombi guhagarika vuba imirwano, gufungurira amayira abatabazi no kurengera inzirakarengane zose abanyayisiraeli n'abanyapalestina mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Urasaba kandi umutwe wa Hamas kurekura vuba na bwangu nta yandi mananiza abo yagize ingwate bose. Imyanzuro y'inteko rusange ntifite ingufu z'itegeko nk'iy'inteko ishinzwe umutekano ku isi. Hagati aho kubirebana n'ibibazo by'abasivili, umuyobozi w'ishami rya ONU rishinzwe impunzi zo muri Palestina, Philippe Lazzarini, yagiye kureba uko byifashe muri Gaza kuri uyu wa kabiri. Avuyeyo yatangaje ko ntaho batari, ati bari hose no mu mihanda, nta kintu na kimwe bafite, bakeneye buri kantu kose. Nanone ati ishyano ryiyongera buri munsi.
Rakoze Thomas Kamirindi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari ino i Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugendo rufise umugambi wo kuraba uko Amerika yobandanya guha igihugu ciwe imfashanyo mu ntambara igihugu ciwe kikigwana n'Uburusiya. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Umukuru wa Ukraine yageze mu murwa mukuru wa Amerika kuwa mbere. Yabanje guhura na Minisitiri w'Ingabo Lloyd Austin na bamwe mu basirikare bakuru b'igihugu, maze ajya gusura kaminuza yigisha ibyo kurengera igihugu, National Defense University. Mu ijambo rye havugiye, yavuze ko yizeye ko Amerika itazabatererana.
The whole world is watching us, observing what destiny other free nation could face to live.
President Zelensky ati si yose iduhanze amaso, itegereje kureba amaherezo y'ibihugu byigenga, niba bizakomeza kubaho mu bwisanzure cyangwa se niba bizigarurirwa. Ukraine ntiyigeze icika intege kandi ntizigera itezuka. Tuzi icyo tugomba gukora, mukwiye kutwizera, natwe turahamya ko dukwiye kubizera.
And we hope just as much to be able to count on you.
Kuri uyu wa kabiri, Perezida Zelensky arabonana n'abayobozi ba Congress, inteko ishinga amategeko, bo mu mitwe yombi mu ngoro yayo Capitol. Nyuma arajya muri Maison Blanche kuganira na mugenzi we Joe Biden. Hose aragenzwa no gukora uko ashoboye kose kugira ngo abumvishe ko Ukraine ikeneye rwose cyane inkunga ya Amerika. Perezida Biden arasaba Congress ingengo y'imari nshya y'amadolari miliyari 61 yo gufasha Ukraine mu ntambara Uburusiya bwayigabyeho. Abo mu ishyaka rye ry'abademokrat barabishyigikiye, ariko abo batavuga rumwe bo mu ishyaka ry'abarepublikani ntibabikozwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse itanze iyi nkunga nshyashya yaza yiyongera ku madolari miliyari 111 imaze guha Ukraine kuva Uburusiya buyiteye ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri 2022, naho kuva icyo gihe bibaye uruzinduko rwa gatatu rwa President Zelensky i Washington. Ubwa mbere yaje ku buryo butunguranye mu kwa 12 k'umwaka ushize, ubwa kabiri byari mu kwa 9 k'uyu mwaka.
Rakoze Thomas Kamirindi. Kuri uyu wa kabiri mu gisagara cha Uvira kiri mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo, hatangujwe isekeza ryo gukingira abantu indwara ya kolera. Iryo sekeza ryatangujwe ku mugaragaro n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu ntara ya Kivu yepfo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Vedast Ngabo.
Iyi gahunda yo gukingira abantu kolera yatangiriye mu mujyi wa Uvira, yatangijwe na Minisitiri w'Ubuzima mu ntara ya Kivu yepfo Kinja Mwendanga hafi umugezi wa Kalima Bengi. Uyu muyobozi wari werekejwe n'abakozi b'ishanyaro ryita ku buzima ndetse n'abayobozi b'uturere twa Fizi na Uvira bavimburiye abandi mu guhabwa urukingo rwa kolera. Ministre Mwendanga avuga yuko icyo cyorezo kibasiye uturere tw'ubuzima dutandukanye.
Notre gouvernement avec l'appui de l'Organisation Mondiale de Santé l'OMS organise
Leta yacu itewe inkunga n'ishami rya Loni ryita ku buzima rya OMS yatangije gahunda y'iminsi 5 kuva tariki ya 12 kugeza tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2023, gahunda yo gukingira abantu kolera muri utwo turere tw'ubuzima mu rwego rwo kurokora ubuzima bw'abantu ndetse no kuyirinda. Iyi gahunda yo gukingira abantu kolera izagera ku barenga miliyoni n'ibihumbi 200 bo muri utu turere tw'ubuzima twa Fizi, Uvira, Minova ndetse na Shabunda.
Uvira, Minova, Shabunda, Repefron, les vaccins.
Bamwe mu batuye mu karere k'ubuzima ka Uvira basanga iyi gahunda yo guhabwa urukingo rwa kolera ari ingenzi kuri bo, bitewe n'uko muri ibi bihe uyu mujyi wibasiwe n'imyuzuri utuma bakoresha amazi mabi.
Igituma cyane cyane ni utuzu twa sugumu, amatoilette. Toilette nka Kiromoni hariho makartie menshi bakoresha amatoilette yitwa mugono. Amatoilette ya mugono nta profondeur agira, insazi zirasohoka muri toilette zikaja mu nzu. Impamvu ya kabiri, hariho abantu benshi banywa amazi ya Tanganyika kandi ayo mazi aba arimo ntuzeye ayo mikrobe aba ari mu mikrobe ya kolera. Ikibazo cya gatatu ni ubukene bw'amazi.
Iyi gahunda yo gukingira abantu mu karere k'ubuzima ka Fizi iteganyijwe no mu nkambi ya Mulongwe irimo impunzi z'Abarundi zirenga 10,000. Abayituye basanga uburyo bwiza bwo kurwanya kolera ari uko ikibazo cy'amazi n'imisarani byabonega umuti.
Tugiye kuraba nk'amazi tunywa icya mbere cyose ni amazi y'ibipoma. Ibipoma na byo imvura igize iminsi igwa ari nyinshi, urumva ni hatari. Naho nyene icyo gipoma kugira ngo kiboneke ni ukugwana kugira ngo amazi ashobore kugirane kuboneka, kubera ko amazi akenye mu nkambi nta mazi y'amabombo dufise. None wumva n'ubundi urwo rushanje ruza kutumarira iki, kandi n'ubundi si ukuri zo kumarira iki ku byerekeye n'amazi. Ikindi kibazo nacyo tuca tugenda guhura nacyo ni ikibazo cy'isukuri ke kiyerekeye n'utuzu twa sugumu, amatwarete. Ugera ngo urinze metero imwe ushikira amazi ku metero imwe n'inusu w'inanase metero zibiri amazi aba yuzuye.
Inamoro Sandrine ni umurundi wo mu nkambi ya Mulongwe ari mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko. Uyu avuga yuko mu kwezi kwa munani yagwaye kolera, kuri ubu ahamagara izindi mpunzi kuyikingiza.
Bakwiye kuducandaga atani inzu n'imwe basimbye no mu kibembe bakajya bakaducandaga twese, kubera turi igihugu kibanyi. Aha hepfo mu kibembe turi bamwe, nzoge nasaba amazi mu kibembe bazompa amazi yagwaye kolera izomfata, cyangwa namugurire ko imboga azizanye kolera n'ubundi zogaruka irene ifate.
umuyobozi ushinzwe ingingo mu ntara y'Ikivuyepfo muganga Joseph Matumanya agaragaza yuko abandi igihumbi ari bo banduye korera abandi jana irabahitana mu gihe cy'umwaka umwe. Uyu muyobozi avuga yuko uturere twibasiwe cyane n'iki cyorezo cya korera kurusha utundi ari utwegereye ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'ikiyaga cya Kivu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harabaye igikorwa cyo kwiyamamariza amatora yo muri 2024 azoba kuri tariki ya 20 uko kwezi, yamara mu duce twa Masisi na Rucuru. Ayo matora ntazoba. Ndi kumwe na mugenzi wacu Edi Gwema hano muri studio, atubwire uko ariko arakurikirana hafi y'inkuru. Edi, yifashe gute inkuru?
Urakoze Oriani. Ayo matora ateganijwe tariki ya 20 z'uku kwezi nk'uko wari ubivuze. Na amatora y'abadepite, amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'inzego zitandukanye zibanze. Gusa nk'uko wari ubivuze, mu duce twa Masisi na Rucura aho ni muri Kivu ya ruguru, ayo matora ntazabaye. Byatangajwe na Perezida Felix Tshisekedi, avuga ko impamvu nyamukuru ari ikibazo umutekano muke muri utwo turere. Mukanya rero maze kuvugana na depite Ayobangira Safari, uyu ni umudepite ku rwego rw'igihugu, bivuze ko abaturage batazaba bafite amahirwe yo gutora ubahagarariye mu nteko ishinga amategeko kubera ko atazaba. Icyo gihe rero bivuze iki? Nibyo mbajije depite Safari, ariko abanza atubwira uko ikibazo cy'umutekano cyifashe muri aka kanya.
Uko nubifashe nuko muri Masisi Rucuru amatora rero na ugazaba muziko kare kare kafashwe ariho ibice bifashwe n'abanzi bacu ba M23. Icyo dutegereje nuko gusa inyuma yo gutsinda intambara, kuko tuzi dufite icyizere cy'uko guverinoma ya Congo izatsinda ifatanyijwe n'abasore bacu b'abazalendo. Tukimara gutsinda iyo ntambara, seni yatwemeye ko izareba ukuntu yatwohereza amamashine ikaduha iminsi mikeya, ariko ahubwo ikohereza amamashine menshi ku buryo bishobotse mu minsi 15 twakora batanga amakarte, nyuma ibindi bikorwa by'amakampani n'amatora agakurikira. Donke amatora ya Masisi na Rucu azaba igihe amahoro azaba amaze kugaruka, abaturage bakazabasha gutora abadepite kuko perezida we azaba amaze gutorwa.
Hanyuma depite Safari, gutsinda iyo ntambara ni kimwe, gutegura amatora ni ikindi. Mu gihe iyo ntambara muvuga ko yaba leta cyangwa se n'abandi ifatanije nabo izaba yatsinze ayo matora, aribwo ayo matora azaba. Igihe bigoranye bigafata umwanya munini, bwo bizagenda gute? Nkamwe mwari musanzwe muhagarariye abaturage muri utwo duce, bizagenda gute kuri mwebwe?
Icyo kibazo twakigejeje ku Cour constitutionnelle, niyo izafata icyo icyemezo. Nduva mu minsi yano iri imbere izabasha gufata icyemezo. Ako na ukuntu igihugu cyabaho kidafite abantu bahagariye uturere, kandi ako turere dufite ibibazo by'umutekano by'intambara, nduba nabwo nyigihugu bashobora kwemera ko twagira inteko ishinga amategeko idafite abantu bahagariye abo baturage. Dutegereje ko kuriye constitutionnelle ifata icyemezo, kuko niyo ifite ubwo burenganzira. Seniyo ikoresha amatora, kandi seniyo iri tayari. Donc igisigaye gusa ni umutekano. Umutekano uzabaye umaze kugaruka, izahita ikomeza gahunda yazo kuko yo yamaze kubyitegura byose.
Hanyuma ku bijyanye n'umutekano muri ako gace, ejo twabonye itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko habayeho ukumvikana hagati y'u Rwanda ndetse na Congo, ku buryo habaho agahenge k'amasaha 72. Ako gahenge karahari muri iki gihe?
Si nabimenya neza, kuko njyewe nduva iyo tangazo ya sosiyete muri Masisi, kandi tukaba dufite ikibazo cy'amakomunikasiyo. Donc sinabafite amakuru yose, ako icyo nzi cyo ni uko imirwano iracyari. Amakuru ya nyuma nabonye batari mu gitondo ejo bari barimo kurwana ako gahenge, sinzi nibakaratangiye cyangwa kazatangira ryari. Ako icyo twebwe dushaka ni uko intambara roho irangira. Ntabwo dushaka gahenge, dushaka umutekano urangiye.
Hanyuma nkamwe muhagarariye abaturage, iki kibazo mubona amaherezo yacyo ari arayahe ku ruhande rwa leta ya Kongo ivuga ko itazumvikana n'umutwe wa M23 ivuga ko ishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda M23 nayo ikavuga ko ikeneye ibiganiro na leta kugira ngo ibibazo byayo bijye hagaragara kandi bibonerwe umuti amaherezo murabona arayahe
Ega mugomba kumva namwe mukayishyira mu mwanya w'abaturage baba kongomani bamaze imyaka 20 zirenga mu ntambara ibiganiro byarabaye kenshi na bwari bwa mbere ibiganiro byarabaye ariko solution iboneka inyuma y'ibiganiro tena yindi ntambara rikaza urebye neza urebaje abaturage benshi bo muri Congo mu bice byose bitandukanye bya Congo atari gusa no muri Este atwa benshi bashaka yuko intambara irangira ariko Congo ikoresheje ingufu zayo atari byo kuvuga ngo na mahanga ibashize mu bintu by'ibiganiro kandi ibiganiro byamaze kugaragara yuko na mwanzuro bifata bigaragara
Depite ayo bangira safari ndagushimiye cyane kubwa kanyu haye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
Nuko murakoze.
Ijwi rya Amerika tubibutse ko mwese muri ko mubanya kumviriza ijwi rya Amerika isanganiro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiringo cyo kwiyamamariza amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya 20 ry'uko kwezi gisigaje iminsi 9 gusa. Abanyepolitike bariko barahiganwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bashika kuri 26. Mu kiganiro muri sanga bamwe mu banyepolitike baturuka mu ntara yo mu buseruko zirimo intara zituwemo n'abatazoshobora gutora kubera ibibazo by'umutekano bagiye kutubwira ukuntu babonye icyo gikorwa cyo kwiyamamariza amahigwe y'umwe mu banyapolitike biyamamaje hamwe n'icyo biteze muri ayo matora abatumire ni Dr. Salomon baravuga ari mu gihugu cy'Ubuswisse na Muhizi Muheto ari ikinshasa babwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ukuntu babona ibikorwa byo kwiyamamaza hamwe n'ayo matora imirije Dr. Salomon niwe abanza
bakunze bijwi rya Amerika umwaka urashize tubateguye ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook
Ratishwe cy' Amerika muradutunga reka tubashikirize inkuru yerekeye mu Burundi uyu mwaka wa 2023 ugiye kurangira abakenyezi bo mu ntara ya Makamba bataciye ku ishure batarashobora gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kuko benshi muri bo ataburyo bafise ubwo kugura amatelefone kandi batazi niyo bitaye batazi no kuzikoresha ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye iriya yindi nkuru twababyeye nayo nyine murashaka kuyibona kuri site yacu internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA reka dutega amatwi inkuru mu Burundi
Kumugwa mukuru w'intara ya Makamba hari abakenyezi bakubwira ko ibya telefone bitabaraba abandi bafise telefone nto bakunze kwita gahinda bashobora kuzigura amafaranga 25,000 by'amarundi kandi zarabagoye kuronka
cyaramanze kubera ubuzima bongoye nshomeye kugenda yironke ndiruka gose iyi ntoya
umukenyezi kuronka telefone nini hari aho bigora kuko ubuge bw'abantu si bumwe iha bashobora kuzironka ariko mu gice kinini cy'abakenyezi zimbona ndabona ko bitoroshye kuyironga
abakenyezi si cyo kimwe n'abagabo abakenyezi ni bake bafite amatelefone abo nibo bafite amatelefone cyane guko umugabo benshi usanga abagabo bafite telefone ntibibuke kugira bayironse umukenyezi nawe
Benshi bo bafise telefone zikuze bita ibitabo bazikoresha mu guhamagara gutera udukuru no kwinezereza ariko hari n'abandi bamaze kumenya ku ruhande yako kamaro telefone ngendanwa ukuze ariko irumara mu mwuga umuntu abasanzwe akora. Shukrani Donata n'umufasoni atunzwe n'umwuga wo kubarira agira ati nkoresheje telefone biramfasha gukorana neza n'abampaye akazi.
Bwa mbere na mbere turahanama nimero n'abakiriye hanyuma rero tukasha tuzihanye twahanye randevu wamukiriya ka telefone akambaza ati woba warahejeje kunshonera nanje canke nkamubarira ati emukiriye n'usitore yankuzi nahejeje kwishona. Ikigira kabiri kandi telefone iramfasha mu kurabamwo ama modele iyo umuntu ampaye modele canke mandagira bamuri ya telefone ukaca usanga nta namwe nihenze.
Ikindi bimufasha no gusoma ubwenge ukugena handi bashona ibigezweho kandi bigatuma ronka bamusaba kubashonera impuzu benshi.
Telefone irafasha cyane na cyane cyane izo zikuze kuko urabonamwo modele utaruzi ukacuyishira mu bwenge ukacugira ati nkinge ndabe ino modele ko ndayishoboye ukacuga umushona wisunze ya telefone.
Felicite Kamaliza asokoza abapfasoni ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba na wenyene hari ubuhinga bwo gusokoza abapfasoni avoma ku buhinga ngurukana bumenyi.
Ndashaka kuja kuri YouTube nkaca muri recherche nkandika nimba nkeneye nka kwa feza manotere nkandika kwa faire matériel africaine cyangwa andika kwa faire matériel de mariage amazikaza aca nzandarondera rero iyo mbona ishimishije cyangwa igezweho yobera abakiriya banje kubye nanze ndashoboje mu kiyanze gye nko mu rubanza abantu bose aza kuvuga ati umuntu araberewe nkaca nzandiyungura ubwenge rero.
Si byo gusa Felicite araranga ibyo akora akoresheje urubuga hwaniro WhatsApp mu kugurisha ibyo akora. Felicite Kamaliza amaze kubona kamaro kuri urubuga hwaniro mu mwuga wo gusokoza yifuza nawe kugira umurongo wiwe kuri YouTube kugira ngo ahacishe ibyo akora hanyuma tere imbere kurushaho.
Ndashaka kuzagisha kuri YouTube kuguruza channel yanjye kugira nze ndashiraho ibyo nkora hariho n'abakiriya mba nakoreye bintu byiza nk'abasokoze nk'abasuka bakabe abakiriya benshi baransaba gufotora amafoto yabo mba nashokoje nkabishyira ahantu ku buryo umukiriya aza akavuga ati ndabe ibyo washokoje abandi aca ndabimwereka. Ndafise umugambi ariko sindabishikako ariko ndafise umugambi mu minsi ya vuba.
Nzoyirata Donata nawe asanzwe akoresha telefone mu kubika kubikura no kurungika amafaranga ati ubu buhinga bufashije abatari bake kubaho uretse ico telefone nini ziramara irungu kandi zirungura ubwenge.
Naho wowe uri mu byiyumviro bitari byiza ushaka kuja ugasamara ikakungura utuntu kuri YouTube kuri Facebook gutyo ukazora aba udukuru rutuwe hari gihe usanga ari ama group usanga ari mu kigwa kanaka ari nk'ivyukurikirana ugasanga uri kurabiraba ikigwa kanaka urahiravye urashobora kubona inyishu yacu ikoresheje na telefone.
Daniela Niteka umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuhinga bijanye aradondagura tumwe mu turusho two gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi.
Sanga umuntu arashoboye kwiga umuntu arashobora kungura ubumenyi yaciye muri ubwo buryo atarinze kumbe gutanga umwanya munini n'uburyo bunini kugira ngo akore ivyo bikogwa. Hari ndetse n'abadandaza ugasanga bimwe mu byo bakora ari nk'ukurangura ari nk'ukugurisha ari nko gukora ibikorwa bitandukanye urabikoze uciye ku telefone bitagusabye yuko urinda gushika kure urinda gutama uruha ugasanga ivyo birakuvuniye urugendo kandi bitumye ucungura umwanya mu bijanye no gukoresha ubwo buryo ugasanga ndetse hariho n'abakora imigambi ahanini cyangwa ibikorwa byo kwiteza imbere bihagaze kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi.
Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi abakenyezi baremeza ko ubuhinga ngurukana bumenyi bufasha guhindura ukugena umurimyi cyangwa umworozi yarasanzwe akora umwuga wiwe yahora yorora ku buhinga bwa kera agahinduka agakoresha ubuhinga bwa kijambere kandi umwimbu ukiyongera ariko basaba ko boronka aho bigira buryo aho barabira amareresi y'ukugene bikogwa handi abirimizi benshi rero usanga izo telefone nini atazo bafise na nibigo bikoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi bubegereye kugira ngo bashobore kuja kuvoma y'ubumenyi iyo rero ni ntambamye kuri benshi ngo bashikire ubwo buhinga ngurukana bumenyi bushobora guhindura ukugene basanzwe babayeho Daniela Niteka umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kumenyesha makuru n'ubuhinga bijanye amenyesha ko bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bagera ku bice by'ijana 21 abakenyezi rero bakoresha ubwo buhinga mu Burundi ni bake cyane nk'uko bisanzwe bimeze ku isi
Mfashe nko mu mwaka w'2016 bagira bati abakenyezi bari nyuma ku bice bishika kuri 23%. Muri uyu mwaka uheze w'2022 ubwo butandukane bwari bwagabanutse hari ubutandukane bugera nko ku 10%. Bisigura yuko abakenyezi bataraja ku rugero rumwe rw'abagabo canke urugero rumwe rwo gukoresha ubwo buhinga
eka n'abakenyezi babahinga muri ivyo bisata baracari bake cane bikemezwa na Daniela Niteka
kindi kiboneka muri ivyo by'ubuhinga ngurukana bumenyi mwiterambere ryavyo nuko abakenyezi bakora mu buhinga bwo guteza imbere ivyo bisata abo twe kwita aba concepteurs aba developpeurs de contenu de logiciel bakiri bake cane ugereranije n'abagabo rero bikaboneka yuko usanga kumbure ko batiga ivyo bisata ngo biteremwe imbere ngo babihimirizwemo ugasanga babonetse ari bake cyane
Beatrice Ndayishimiye umukenyezi w'imboneza mu ntara ya Makamba nawe yemeza ko abakenyezi babirimizi ari bake bashikiriwe n'ubwo buhinga kandi bwo bagirira kamaro kanini mu kurima no korora kijambere mu kubika neza umwimbu kuhingura no kuronka amasoko y'ibyo barimye
mu bakenyezi birimizi byo kuri ubwo buhinga ntiburashika uretse nuko bushika mu bakenyezi birimizi abakenyezi bakiye ku ntebishure si bose barashikirwa n'ubwo buhinga kuko ibyo bakoresha ntibarashobora bose kubironga cyane cyane muri aya matelefone ngendanwa si bose badufise
abakenyezi rero barakwiye gutahura kuba ibintu byahindutse ntibasamare cyane bibaze ko telefone atacu zimaze ahubwo boyishyira mu bikoresho nkenerwa bituma umukenyezi atera imbere kuko bitagenze uko iterambere rizo basiga nkuko barubike mari konsesa wo mwishira hamwe ry'abakenyezi bahungutse abibona
turafise imigwi y'iterambere dukorana cyane abandi bose dusanzwe dukorana mu ntara cyangwa mu makomune cyangwa abakenyezi bakora urudandaza no kuvuga yuko turashyiraho uburyo bwo guhanahana amakuru ku buryo inkuru umuntu ari mu Kirundo umuntu ari Ngozi umuntu ari mu Cankuzo umuntu ari Bujumbura aronka inkuru itagoranye ivyo rero bishobokera abantu bakoresha nka WhatsApp
muri iyo shirahamwe Afrabo baratanguye kumenyereza abakenyezi gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu guhanahana amakuru no kwigishanya cyane cyane ku bakenyezi bakora urudandaza ndengambibe
twe turakorana n'abakenyezi bakora urudandaza njya gukambibe kugira ngo bashobore guhanahana neza ibidandaza kugira ngo bashobore guhanahana neza amakuru turashyira ha marezo ugasanga nk'abakenyezi dufate bo mu Gatumba afise ingene bavugana n'abakenyezi bakora urudandaza bawuvira abakenyezi bo ku ruhande rwa Mabanda barafise ingene bavugana n'abandi bakenyezi b'i Tanzania kugira ngo bashobore guhanahana ibidandaza byoroshye
Diane Ndose arongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi ati natwe nyene ntitwasigaye inyuma iryo shirahamwe ryaratanguye guhimiriza abamenyeshamakuru b'abakenyezi gutanga canke kwakira amakuru babicishije ku mbuga hwaniro z'amaradiyo n'ibindi bimenyesha makuru abakenyezi bo mu gihugu hagati nabo bakarihirizwa ubwenge kubijanye n'ukugene ubuhinga ngurukana bumenyi bukora kugira ngo nibasigara inyuma mu iterambere
ano hagati mu gihugu mbere ni kuvuga hacacamo nuko n'abakenyezi muri sanswe babiri imitsi biga gusoma no kwandika sinovuga ngo gusoma no kwandika gusa bwo no kwiga baka nabo babacirije amashuri hagati bamwe bahereza mu mwaka w'icyenda baba bigene se bakagira amahugurwa bagakarishirizwa ubwenge nge nibakoreshe gusa nka telefone kugira ba telefone gusa ariko bamenye kuja kuri zombuga bamenye ibihakoregwa
ibyo bizotuma buguruka amaso bamenye ahari amasoko y'ibyo bimbura canke bahingura haba mu gihugu canke hanze yaco urongo yishira hamwe je bamenyesha makuru babakenyezi Diane Ndose asaba leta kugwiza umuyaga nkuba kukubwo buhinga habusaba kwa abantu baba bafise umuyaga nkuba
aho niho turangirije makuru n'ibigano twabateguriye kuri no saha ibindi murashobora kubironka byinshi kuri mbuga zacu za internet wezi tatu akaburungu radio yacu VOA ni site yacu mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka turabashimiye mwese